Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika murikurikirana iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu na kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mu mwanya turabashikiza ikiganiro muri sanga mwumvirize imisi yose saha 10 zo kumuhinga mu masaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Amara imbere yaho turabashikiriza amakuru avugwa mu karere. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu CNDH Commission Nationale Indépendante mu rurimi rw'Igifaransa usaba sentare impuza makungu mpana vyaha guhagarika amatohoza y'ibanze yatanguje ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eloge Burikaneza. Eloge, wiriwe? Eloge, uranyuva? Muratubabarira. Eloge, ndi tumufise ngaha. Eloge, uratwumva?
Ndakumva neza Fidel, nimeza mwanyumva.
Ndabumva. Nizihe mpamvu uwo mugwi utanga?
Fidel, umugwi uvuga yuko icyatumye usaba kwa amatohoza yatangujwe ase ntare mpuzamakungu mpana vyaha ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015 mu kwezi kwa kane ikwiye se ntare yahagarika. Ushikiriza ko ikituma umugwi uvugiri ari uko ibyaha byakoze ico gihe bitarengeye ubushobozi bw'amasentare yo mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mugwi kandi ukashimiye ukanashimika uvuga ko uravye ibindi bihugu umugwi isentare mpuzamakungu CPI yatangujemwo zafatimwe n'u Burundi nka za Siriya, Iraq n'ibindi. Ihakozwe ibyaha by'agahomera bunwa ugereranije n'ibyakozwe mu Burundi bavuga ko ari ibyaha kandi ari bifatiye cyane cyane ku njyana za politiki gusa.
Waba wabivuze ni mwikete waba wandikiye iyo sentare?
Umugwi wasohoye urwandiko aho uvuga ibintu bitari bike harimo ibi harimo gusaba ibihugu byafatiye ibihano u Burundi n'abategetsi b'u Burundi bamwe bamwe kubihagarika bigafutwa hagakomezwa ibiganiro hagati y'u Burundi n'amakungu hamwe n'ibindi bitari bike bikubiye muri iryo tangazo wasohoye.
Urakoze. Yari Eloge Burikaneza azaza kudushikiriza ayo makuru ku buryo bunonosoye mu makuru yacu akurikira. Mu Burundi kandi kompanyi yo mu gihugu cya Tanzania igiye gutangura gukorera mu Burundi. Ni kompanyi rero y'indege zitwara abantu. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika. Turacyariko turamurondera ni Pierre Clave niyo nkuru ari Arusha. Ni twamuronga turabashikiriza iyi nkuru. Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki atari make ajejwe guharanira amahoro n'umutekano mu Burundi yaravutse bifatiye ku ntambara n'umutekano muke igihugu gihitiyemwo. Rimwe muri aya mashirahamwe yitwa Mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, no kuvuga mu rurimi rw'Ikirundi, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. uwo muhari ugizwe n'abafasoni bava mu mihingo yose n'ubwoko bwose no mu bisata bitandukanye ukaba waragwanije ikiringo cha gatatu cha president Petero Nkurunziza warasavye kandi ko amaradiyo yigenga yugawe mu Burundi kandi aronswa indishi ku bintu byose byononekaye igihe yasamburwa uwo muhari watangaje ko watewe impungenge n'amajambo yaririmbwe mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD yabaye mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi video yayo yahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017 yatera kama ku gufata ku nguvu no guterinda ku nguvu abafasoni n'abigeme batavuganwe na leta ngo kugira abavyari imbonera kure umutumire mu kiganiro muri sanga cuno musi no muvugizi w'umuhari umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Karine Kaneza aratubwira rero turaje kuvuga ku migambi n'ibikorwa bafise hamwe n'ibibazo bahura navyo ndabaramukije madame Karine
ndagize yambo nkongera nkaba ndamukije kuvereza
mwotubwira igihe uwo muhari washinzwe
uyu muhari washinzwe mu 2015 igihe bapfaso na bigeme na bapfaso ni baba biha birekano mu kwezi kwa gatanu kumiriza irenga rya manda ya kabiri kongera ko bari kwa
umurongo wa telefone ntumeze neza sinzi aho muhagaze nima mwashobora kuja kwigirayo gatoyi tukaraba ko byumvikana neza radio iji ya Amerika. Alo? Biracacika gurika.
Ubu naho?
Ubu hari mitendo ubu.
Okay.
Mwosubira mu gatangura mukishura igihe mwashinze uwo muhari.
Umuhari washinzwe mu 2015 igihe abapfasoni abakenyezi n'abigeme bategura imyerekano. Bakagenda mu mabarabara y'Ubujumbura kwiyamiriza ihonyanga y'amategeko y'i Burundi arenga u Burundi hama bakongera bakagira imi alo muranyumva
ndabumva mubandanye
bakongera bakiyamiriza ihonyanga ya constitution akore ya Arusha
uwo muhari ugizwe nabande
ugizwe abagore b'ubwoko bava mu koko bwose bava mu bisata byose bava mu mihingo yose y'igihugu ikoze mwo naba abagore bo muri diaspora pore bari
birasubiye kuvuga nabi reka kubera ubuhinga bw'ivyuma dufise ikibazo cha telefone tubibutse ko muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri ko mwumviriza ikiganiro muri sanga aho mu kiganiro turi kumwe n'umutumire wacu Karine Kaneza avugira umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi twariko turavuga imbere yuko habi ibibazo ku telefone kubagize uwo muhari wanyu mwashobora mukabandanya mutubwira abawugize
urakoze abawugize nari ko mvuga yuko ari abakenyezi n'abapfasoni n'abigeme
bava mu mihingo yose bava mu bwoko bwose y'u Burundi.
Ni ihe migambi mwishinze?
Imigambi novuga yuko isa ni ari nk'itatu. Umugambi wa mbere ni ugukorera igaruka ry'amahoro n'umutekano Burundi. Umugambi wa kabiri ni kuraba ingene muri ico gikorwa nyamukuru ico no cita ko ari nk'igikorwa nyamukuru turondera kuvugira iryo garuka mu ma organization menshi no mu bihugu byinshi cyo twita plaidoyer international. Ica kabiri ni kwifatanya n'ayandi mashira hamwe nk'ayagwanira akazi na agateka akazi na muntu ayandi ma organization humanitaire za nka Maison Shalom par exemple tuza tugakorana kugira turabe ingene dushobora gukomeza igikorwa cabateshejwe izabo bakava i Burundi. Ikindi ca nyuma tugira turabandanya twiyamiriza ibyo tutashoboye kugira muri ajya amabarabara y'i Bujumbura mu 2015 tuba ico gikwa kirabandanya ndakunda no kubivuga nti amabarabara y'i Bujumbura yarugawe mugabo twarinze kugura ayandi mabarabara. Ivyo rero bigatuma tubandanya igikorwa co kwiyamiriza co kudenonsa ihonyanga ry'amategeko i Burundi amabi abandanya kogwa cane cane kuvyerekeye wanavuze uti indirimbo zaba mu rujya mugwi w'imbonera kure amabakoregwa cane cane kubakenyizi nko kuvyerekeye gufatwa ku nguvu gututizwa kuba torture ku guhunga kuko ivyo sinoreka kubivuga igikorwa cyo kugerageza gukorana n'abakenyezi bahunze kandi n'ubu bagihunga ni igikorwa gikomeye cyane kurondera kumenya ingene umuntu wese yobafasha kandi tugasura rero tukagenda tukabwira abarundi batari muri uyu muhari wacu cyangwa abarundi bari muri diaspora cyangwa abarundi bari muri diaspora tubabwira tuti nimuze dukorane turabe ingene dufasha bene wacu.
Niki he mumaze gushika ko muri icyo gikorwa mwibaza ko gifite akamaro?
Ni ico novuga nuko tumaze gushika ku bintu nka bibiri. Ica mbere ikibazo cerekeye u Burundi nikigiye kuva mu mitima y'abarundi n'abatari abarundi vuba. Ico nigikorwa nico twashitse. Uno munsi u Burundi ni murabibuka yuko ejo haraciye iminsi ibiri bwarasubiye kuvugwa hajya muri Nations Unies. Abatwaye u Burundi uno munsi mu bintu batifuza bya mbere ni uko ikibazo cy'u Burundi cyangwa ikibazo cegamiye umurundi wese atari Burundi uno munsi yahunze nk'abari muri uwo muhari wacu n'abari mu mihari no mu yindi mihari kitovugwa kubabije byaranze. Ikindi cya kabiri nibaza mugabo ari ni igikorwa cyo kubandanya sinovuga ngo hari ikintu definitive kimaze gushikwa. Nibaza yuko ari akazi tutegerezwa kubandanya dukora kuko ntituri ko dukora si proje nta ma objectif sino nta wujya guharanira ningene twitwa nibaza ko bivuga byinshi wujya guharanira amahoro n'umutekano n'igikorwa cya minsi yose kandi kibandanya imyaka myinshi. Icyo rero nashaka kuvuga n'uko ubwa kabiri ari ukumenyana n'abandi barundi ari ugukorana twama twavuze no mu biganiro bimwe bimwe twaba tugirana n'abandi barundi bari mu yindi migwi tuti mbega iyo erega ingorane twaciyemwo zaratumye tumenya abarundi bari bijambo tumenya abarundi bari bakiboshwe tumenya uvuga ati uno munsi reka nterere iki giciyumviro abantu bakigendera bagisubuhizi ico rero nico nibaza yuko bugira ntidukunda kubyibuka muri ibi turimo muri iki gikorwa kenshi usanga umuntu avuga ati ego turamaze kugira ibi turamaze kugira mugabo bujya no kumenyana no kwegerana ni ikintu gikomeye.
Abanywanyi b'uwo muhari bangana iki muri iki gihe?
Ico kibazo je congora kwishura kuko si parti si parti politique si ni mouvement y'abagore baharanira amahoro igituma igituma ndavuze gucyo no mvuga nti mu batuvugana tuharuye kuri list turashika ijana tukarenga mugabo murabo ijana harimo abagore barongoye iyindi mihari uko nayo nabivuze tuva mu bisaka byinshi kandi tuva mu migwi myinshi hariho aba nkumbura badushigikiye mugabo badashobora kubivuga kubera bakiri Burundi babi Burundi kandi nkuko tuje nawe n'abandi bose abariko baratwumviriza babizi burya ugiye guhagarara ngo aravuze ati ibiriko birakogwa i Burundi n'akamaramaza kandi cyane cyane ari umukenyezi ntaramba urumva ico no kubwira chiffre officielle mugabo hari ira ibiharuro dufise kandi bibaza biriho birarenga gusumba iyo ico gitigira
reka tubandanye iki kiganiro ku mirongo ya telefone ku bariko baradukwirikirana bariko baradutera kamo dufise Patrice uratwumva
ndabonga neza
watubwira irindi zina ukatubwira naho uhamagaye uri
nditwa Uwimana Patrice uhamagaye ndi Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro
icyumviro hani cyane
mugishikirize
yumvise John Carson yavuze haba amazi no kumuramutsa
ego
ngaho nta mbona yuko burya ubundi aracyafite ingorane nyinshi aracyafite ingorane nyinshi kubera abantu bose kenshi usanga bavugira uruhande barimo ibyiza birimo urugero ruhande bakabivuga ngabo ibibi biri iruhande rwabo ntibabivuge ibibi biri ahandi bakabivuga ngabo ibyiza biri ahandi ntibabivuge mfatiye kuki mfatiye ku byo mfatiye yavuze ngo icyo gihe umuhari wabo wavuka akaba wavutse igihe hari imyiyerekano ngaha mu Burundi
Allo? Oui, mubandanye.
Oui,
ok. Uruhande rumwe kubyita imyiyerekano bwa mbere hamwe mbona ko ari kosa. Kubera ko tuzi imyiyerekano yari ibintu pacifique. Mugabo uko mwagiye murabibona sinibaze yuko tuvuga yuko ziriya zari manifestation pacifique. Hagiye ubwanjye mvuga ahanyene naragira ingorane muri iyo myiyerekano ko ndirenganiza bakakumica bafise ihibi none uhetse ukavuga ngo n'imyiyerekano y'ukuri ega ko ata na rimwe abo twumva barigera bavuga amakosa yagiye araba muri iyo myiyerekano aho bici umuntu bamuturiye eske mwaguma mwita imyiyerekano
reka agira icyo abivuga ko
mbega ko ata na rimwe mwari bwigere mwiyamiriza ba bantu biciye mu makazi ari n'ibyo misore yanyu bigize imyerekano iyo zigasize inkoho iri bwirica abantu
reka bishure mumwishure madamu ndacabandanya umwanya dufise abantu benshi turiko turarondera gerageza unyarutse abishure mumwishure Karine
ego murakoze urakoze Patrice Uwimana ubadije icyo kibazo ntiko cyari kimwe cyari nk'icyari harimo ibibazo bishika kuri bibiri cyangwa bitatu icyambere ku byerekeye imyerekano ego yari imyerekano uti imyerekano pacifique none ga Patrice nagiye ndakurungikire usubire ugende urabe imyerekano y'abapatu n'ingene yari imeze bari basitse amamushwari yera mu ntoki ayo mafoto yarazungurutse isi yose hari nkoho wigeze ubona uwo muntu abo bapasoni bari bafite hari uwo wabonye bigeze bafatwa hari uwo wigeze bumva bavuga bati reka tuzokugira uko tuzokigaruka icyakurikiye cyari gike baciye babapfunga hariho mu bantu dufise hariho abazimanganijwe rero iyo turiko turavuga kandi ndifuza ko Patrice nabiyumvira nkawe canke babona ibintu nkawe bariko baratwumviriza hari ibintu bibiri nashaka gushimikira ko kintu ca mbere nuko muba mubiri ko birakogwa Burundi kandi twicare tubyumvikane uwatambutse wese yagiye mu ngorane abo bapfasoni bari basa amamushwa amafoto aruzi iyo mbwiye uti ngo byari bibi kugira imyerekano mbega iyo agateka kazina muntu iyo umuntu yabuze ayacira nayamira iyo umuntu atagishobora gukora ivya jejwe kubera abuze n'ikintu na kimwe yirotsuka muri documentation gikorwa ca mbere girana igiki none si cyo kuvugana na mugenzi wawe uti imufashe tugende tubyerekane tugerageze tubyerekane mbega bandikiye abategetsi b'ibujumbura uno munsi bakababwira bati nimureke gukora iryo bara ageze gafatirisi reka ngaruke ku za jeune rero bo baragize ngo harabaye wabuze uti uraba ikintu uraba kote imwe uraba kote zo ego nicyo jewe ucugenda usoma urondere ko iyo turiko turavuga ibintu ifo ko tubyetaya neza amabi yakozwe uwo mu jeune yaturiwe mbeagayema ko jewe nzi habaye ibyandiko byinshi cyane aho hari haciye amezi abiri cyangwa amezi atatu abo ba jeune bo mu makarti bariko baragira amademonstration hari haciye amezi abiri cyangwa amezi atatu aho uwo mujene uvuze yuko yaturiwe kandi aratubabaza twese umuntu wese amaraso yasesetse muri byabaye aratubabaza twe ndari kubwiye ko nanje ndi umubyeyi ndafise ibibondo none uyu arakubabaza gusumba Nepomuseni afite imyaka 15 barashe amaboko ari hejuru uwagiye kukubabaza gusumba ujya mwana w'umukobwa imbonera kure zitandatu zasyoye uno munsi atagishobora kuvuga agiye kukubabaza gusumba umukecuru nabonye mahama ambwira ati je narahunze muri 72 uwo nkuru nziza agira asubira mpungishije iyo mbonera kure yafashwe ndayiririra mugabo singiye kwibagira Nepomuseni none wibagire mama wawe wibagire nyokokuru wawe kubera iki kubera wumbure uvuga uti jewe nkuru nziza kubera ari perezida kubera ari umutsende depite je nkaba umuhutu uyu nawe akaba ari umututsi jewe nije ujya niyombabaza nk'uzi gusumba urya Fidele Bambabari je mvuga ibintu uko biri umubyeyi ne nk'umubyeyi ndabikubwiye we Patrice sinzi ko abana ntimuzosubire na rimwe umuntu wese ari Burundi ahagaze avuga ati je ndashobora kuvuga ngo no ibi nibi mwaraturiye mwaragize iki abapfuye baratubabaje mugabo ni umurundi wese arinda kutubabaza kandi utubabaza cyane uno munsi reka ndakubwira rero Patrice n'uri karakumbiriza n'uri karanyumviriza wese abatubabaza cyane n'abakiri ko barapfa uno munsi none hari imyerekano ubu naho irikiraba none tuvuga iki
Reka tubandanye. Kuri telefone kandi dufise ndabakenga uratwumva?
Eba ndabumva.
Mwavuga irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri?
Jenet Kazebe ndabakenga kandi mu report.
Mufise akabazo canke intererano?
Njye ndamubaza yavuze ko umugwi wabo cyangwa ishyirahamwe ryabo riva mu migwi itandukanye mugabo ntiyashoboye kutubwira iyo migwi iyo ari yo kandi ntiyigeze anatubwira by'ukuri ibyo agiye guhindura mu Burundi ikindi kigira kabiri ni uko atigeze avuga ahantu bakorera nkombuye nka mu Burundi ndiko ndumviriza mu mvugo ziwe ari hanze none nk'abantu bari nko mu Burundi nkombuye bafite nk'ingorane icyanye ziriya bazoshyira gute bazobafasha gute ikindi nacyo cyane amakenga ni uko yavuze ko umugore wabo umubare wari bawiyumviriye mu gihe cy'imyiyerekano nkumbure ubwo niwe wari wawiyumvire kubera agashavu cyanye iyindi ntumbero mbeho agiye guhera iki konzi mu kenshi hariho imigwi myinshi iharanira agateka kazi muntu gusa icyo nawushima ni uko ari abakenyezi bashoboye kujyamo kuko bimerewe cyane mbere tubwira by'ukuri intumbero nicyo agiye guhindura n'ikintu gisaba kugira
ngo abakenyezi
bwa bose bamukurikire ico akabarize bibazo murakoze.
Murakoze. Mumwishure Karine.
Ego ati mbega umuntu ari Burundi cyambere niwe twabaje ati abantu bari mu migu nyinshi yashatse kuvuga iki? Nashatse kuvuga abapfasoni na abapfasoni n'abigeme bari mu maorganizasi atandukanye. Nashatse kuvuga iki? Hariho abize amategeko, hariho abaje bava mu ma association asanzwe ari hi Burundi, hari abaje ari abadandaji, hari abaje ari abadepute, hari habaje bava mu maparti atandukanye na CNDD irimo d'ailleurs n'ije nashatse kuvuga cha kabaretse mbega abari Burundi ko tacu bariko baravuga ko abari Burundi muwafasha gute abari Burundi wabivuze kandi n'iki abo abari Burundi n'umunsi gayemwe si Burundi baravyagoye ko bavuga nkuko nyimba wari kurumviriza navuze nti reka twe turafise abapfasoni bari muri ijya myiyerekano bazimanganijwe yari habapfuye hari abafashwe ku nguvu kandi ikindi igitufa je nicyo kintu ndakigarukako nuko umenga I Burundi kubera impfu n'ubwicanyi twaciyemo hari ibintu tuvuga ducishako ngo mbega ngo ngo nkabo ngo mucamo wafasha gute uko tubafasha ni kwinshi ukaba ntakongeye kuvuga reka no kuganira birakwiye mbega uwo muntu akeneye kuja kwa muganga uri Bujumbura wambwiye turi mu Cibitoke jewe ndi hanze none uwo mupfasoni ari Bujumbura avuga ati umwana wanje aragwaye nta buryo mfite hari ico wumfasha nitwa dufashije ico ni ca mbere ica kabiri mushaka gushika kuki intererano yanyu ni ngiye intererano yacu numva no yishira mu ntuze imwe mu jambo rimwe muramba barenda ahantu habi ko ndanyaki ngo afese nagerageje kurondera ahantu telefone mutumvikana neza kuzana intumbero y'ukuri niko no kwishura urazi ko I Burundi hariko haravugwa hariko haraba ama dialogue entre abari ku butegetsi
ibiganiro
biri hagati y'abari ku butegetsi n'abandi n'abatavuga rumwe abari ku butegetsi muri ibyo biganiro n'umbura abanyepolitiki baratise ico bapfuye n'ibyo mugabo twebwe nk'abapfasoni twebwe nimuribuka ko nigeze kuvuga nti turakorana n'amashirahamwe agwanira agateka kazi na muntu turakorana muri kadri y'ivyitwa hariho alo
oui reka tu munyarutse mu mutanga ico cyumviro tubandanye
yego nashatse kuvuga yuko rero muri kadri yabo y'imigo nyinshi dukorana tugerageza kuzana muri ibyo biganiro hakazo kuzozana ibibazo byerekeye ayo mabi abandanya akoregwa Burundi ni kugerekeye ikibazo cha justice impunity
radio Ijwi rya Amerika I Washington DC
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe namakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bonante
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika
mu masegonda 60
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikurije ko ndamurangije.
Hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika. turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe kwijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga kuri radio ijwi rya amerika kirabandanya turi kumwe n'umutumire wacu Karine Kaneza avugira umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ku murongo wa telefone kandi turi kumwe na Nshimisha Muratobabarira yavuye ku murongo wa telefone tubandanye iki kiganiro umuntu aravye ibihugu bitandukanye biva mu bice bitandukanye ku isi byaciye mu ntambara mu matati kenshi usanga abantu b'igitsina gore abafasoni n'abigema aribo babangamiwe cyane kurushiza muri izo ntambara ku byerekeye umuhari wanyu ikibazo nk'ico mu gisigura gute nibihe mubona byokogwa kugira abafasoni n'abigema bakingirwe kurushiriza
icambere no kwabo kumbigwa uko bakumbigwa nkumura abapfa umupfasono no munsi ntavuga nk'umushinga ntahe havuga kwegera ntibavuga nk'abaga urumva ko ndabivuze kwera mu kanya gaheza warumbwiye uti muze muraba konfuze ukuri itagora bitagora kuba konfuze vraiment nzo kwe mu tubaze ibibazo bike mugabo tubasigurire neza ikibazo cy'umukenyezi no munsi nikibazo gikomeye mu makonflit mu bwicanyi bwose buba twebwe nk'umuhari wacu icyo tubivuga ko tuvuga ko ibintu bibisi icya mbere kubwira ko bihagarikwa ni uko birinda kuvugwa bikabanza bikavugwa bikigwa burya nta muti uronderwa umuntu atabanje kuraba ingorane ahira ingorane ya mbere yo ku byerekeye Burundi tuti niyihe ni murantu nkanjye ndabibwe mu gifaransa ndagerageza ndacoroshe ni l'absence de moralité yagiye iraba uko imyaka igenda
ni ugutituka kw'imico
kuba warataye akaranga k'ubuntu ubuntu wasese icyo ni cya mbere ibyo rero turinda gusubira kubyubaka kandi ntitubyubakira mu nda gusa tubyubakira no mu nzego zijejwe igihugu byubakira muri bajya abanyeshuri iyo ndabivuze ndabikwe kuri rya videwo y'imbonerakure iyo ubonye abana kuko bajya barahantu iyo videwo zisa zibaye zitatu zaziraza ntibakora cyane mugabo agenda bakiga niyo bariko baravuga ati tuzobatera amatwi erega umugore uno munsi yahunze ari Tanzania ari Congo ari hehe arabivuga erega ko bamubyoye ko bamufashe ku ngugu urumva si ukuvuga ibyo bazobukora ariko baranigamba ku byo bakoze ubwo ni ubuvugayo two byageze icyo ni cyane icya kabiri ni uguhana kubihana kandi
mu bice ku mayange
ibyo guhana umuntu akabikoresha avec justice et équité ibyo ni ibyo bibiri bitegerezwa kubaho kandi twe duharanira
reka tubandanye ku murongo wa telefone kandi Muhammad araduteye akamo Muhammad uratwumva Muhammad uratwumva alo mutubabarire Muhammad ku murongo wiwe ntidushoboye ku muronga ikindi wo muhari wanyu nibihe bibazo mubona muhura navyo
ikibazo cya mbere turonka ni nk'ibyo umushefu wa VOA sinzi ko ari umurundi sinzi ko ari umunyamerika abagize ayegeze ujya kuba interrompe kazi canke mu byo rikora kora sivyoroshe aba ibitu ibiduhagarika ni byinshi hari haba bashaka ko dushika ku itambo effective ora kazi kacu ari karekare akazi koroshe hariho kubura uburyo kutwebwe nta finance madufise nta nta kuko ntitwashizweho gatondera ama finance cyane tuma nama mvuga nte gatwe ntituri ONG twe turiciyumviro turumugwa la person bahuriye kuciyumviro kimwe tukarinda kuba tugacuba
eh
so ni chambere chakabiri zindi ngorane tugira ni ngorane y'ibibazo turaba no mubabaro cyane ko no cyane ikibazo kandi bujya n'ikibazo kinini numubabaro afere ni kubura turaca mu minsi tubwa tuti mbega tugirishe none iyo heje kumva ufise lise y'abantu bashika kuri 120 bose babaye jole
reka dusubire
none tubafashe gutuzo
reka dusubire ku bariko baratwumviza bariko badutera kamo kuri telefone dufise Evariste uratwumva watubwira irindi zina ko atubwira naho hamagaye uri
nitwangenda kuri Evariste ndamusaka tarjumbu
ufise akabazo canke intererano
nakabo n'intererano ufise kuri abakenyezi naba bakobwa agite amashyira hamwe bifanye n'ibintu bituma ibintu ntambara bagombye kugira abashyirahamwe ko nabo barafite uruhara runini cyane mu gihugu cyabo urabona ibintu ntambara turimo yaratanye n'ihohoterwa ku bakenyezi n'abigenezi hari abenshi barafashe ku ngufu ibintu biratuma nabo nyine baca bagira n'urunani hamwe n'uruhara runini cyane muri politike no muri leta bakagira n'ingene bashobora kwivugira bari hamwe kubera bagize amashyirahamwe yarafashije birafasha cyane ariko turabashimira cyane abo biyumvire kugira urwo runani n'ayo mashyirahamwe
murakoze dufise kandi ku telefone Reverien uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbereye
Miss Reverien
uhamagaye urihe
ngahe mu cyumbo
mufise ikibazo mubaza canke icyumviro muterera
okay ni nk'icyumviro cyangwa guterera
Ishyirahamwe
navungise ko hari ibintu byo bishinze by'abakenyezi abigeme bishinze kurondera amahoro mu Burundi nicyo nashaka gutera ni uko kenshi yahagiye usanga mu Burundi ibintu byose biba umenga tutana ku imyikomo aba nibo bagira nabi abandi ati abandi nibo bagira nabi ni nk'uko numva ari umuntu akuze kandi hari ho abakurira kenshi baba mu gutanga impanuro bakaza baraba ukuntu bahanura nka cyane cyane urwaruka kandi kenshi urwaruka nibyo tugwa mu mporo hagiye dusanga twinjiye mu byo tutazi kivanye n'ukuntu n'ibyo batwigisha
reka
icyo kibazo ndagikunze cyane
arabasabye iyo mpanuro mwotanga impanuro mwotanga Karine
ibintu bibiri icya mbere iyumvirize niwe iyumvirize icyo umutima wawe uri kurakubwira ujya umurundi abarundi turazi ubwenge abarundi ntiduhendwa fasilima banza wiyumvirize indabi mbega ikindi ko ndumva nico sico ko umutima wawe azukwa muri kurakubwira niyo mpanuro ya mbere mpanuro ya kabiri ko nimba warezwe n'umubyeyi naho utwa warezwe n'uwakuvanye n'uwo wavuye mu nda itandukanye antre ikibi ni iciza umurundi kenshi bugera abagifite tutora ibyo dushaka hajya ni gake duhenda turabitora tuba twabitoreye rimwe ica kabiri kubyerekeye inyigisho kubyerekeye ugwaruka yewe ico nobabwira ico nabatekereza n'ikintu uburundi bujya nimugende muri iswari mubanze murambye mbega byagenze gute kwamatuko tuvuga ngo bajya barishe ngo banabo barishwe nabo barahunga hari ikintu kimwe tutegezwa kwamatwibuka umurundi wese ahari nuko ata justice yigeze ihaba twamiye twubakira kuri impunity turaterana kwa makosa ama tukacha twicara ureka twubake ureka twikawushi ureka dusubiye ugwara uko no munsi ico duko kanje regera rega naho nkuze gatoye ndagumirisha mu gwaruka murantunga uno munsi ico dutegerezwa kwiyumvira nuko isha tukatse kimbega iki kintu cyose ndiko ndabwirwa kiranwara muri ico twita credibility peka babantu bariko binyegeza inyuma yanje cyane turahagararanye ikindi nacu nimwemere nimuzokwemera umuntu azobabwira ati erega bajya nibo batumye ibibiba ko nta n'umwe atatumye ibiriko twiraba biba nta n'umwe muri bajya batisha atafise uruhara urababaza mbega uruhara rwawe n'uruhe hama murabica la justice hamwe n'imitima yanjye
dufise kandi Ivan uratwumva
ego
watubwira akandi kazina kawe ukatubwira aho uri
nitwa Ivan muri ingoma
muri he
merere Bujumbura
mufise ikibazo canke intererano
ikibazo
mubaze
nagomba kumubaza ko burya uravye bwo bukene turimo sibwo bwa butuma rimwe na rimwe ugwaruka bareze ruja mu bintazi
nakabishure mumwishure
ego nibyo mugabo nubukene gutegwa n'ugutwara kubi so bukene busanzwe nubukene bwari bushobora kugwanywa kuva kera nibyo we na pauvreté ni murantunga ndabivuge mu gifaransa ni tapis rouge mu gukoresha abantu gukora inabi nibyo nuko hariho nabavuga ngo no gusenga kintu cyose kikuraje ishinga fete mugabo pauvreté iri Burundi reka twicare twirabe yariyo yatejwe niki yazanywe gute hajya mu Burundi no munsi yari akwiye kuryama adafunguye hajya twari dukwiye kuronka twari kuba dukwiye kwicara dufite nini ega iyo famine irimo bande ni bande mbega bari muri iyo famine hama ni bande bagifise ibintu no munsi muri afurika si Burundi afurika yose icyo kibazo kiriho mbega ninde aryama akabyuka hama ninde arara arahunga ninde arara arasonza abyuka so ashonje akirirwa ashonje ni bose oya kandi wewe Lionel wewe Varis n'uyundi ya telefone ntibuka iyo nyisho turayifite si pauvreté ituma abajene bagenda kwigishwa nabi no leadership mbi ni l'absence de vision kutamenya icyo dushaka kubaka cyangwa kucirengagiza na ma compromission ce ne sont pas si médiation si négociation no kugira ma compromission kubakira ku kinyoma kandi wa abatelefone cyangwa ariko barumviriza ayo majambo ndiko ndavuga murayazi
reka tubandanye Eric nawe nyene ari ku murongo wa telefone Eric uratwumva Eric muradutunga Eric ndakiri ku murongo nashaka kubabaza mwavuze ko mukorana n'ayandi mashirahamwe afise intumbero nk'iyo kubijanye n'amahoro n'umutekano mu tubwira mashirahamwe mukorana no kugene mukorana
ego cyane cyane n'amashirahamwe nayo yarinze yeme gufata inzira ya exil ya prodeash n'iriteka nayo maradio en exil abumviriza humura n'inzamba murazi yuko duhora mouvement des femmes irafise akamu ya mitera ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu abatahora babyumviriza muraba mubyumvise turafise nk'uko nabivuze se akazi korosha hari n'akazi ko gutera akamu hariho aspe yo gutera akamu hariho aspe y'ukumobiliza y'ukurwanira iyo icyo kiyumvira n'icyemezo kirinda kurwanirwa hakaba hariho niyo aspect humanitaire n'ingutikana buze n'inka maison sha hari iki hariho byinshi biraba burya ubuzima bwa mitsi yose kandi kine nagire mvuge nkumbure ntari ushaka kuronka uburyo bwo kusigura ibi turimo ibi je navuga nti ibyatanguye mu ibarabara cyari guherezwa mu ibarabara yishaka yo guhagarika ibintu byo kurondera umuti cy'ikirimo gondi hawe mugabo 2 ans plus tard itatanguye mu biko birevolua nareze kuraba nti mbega mu kwazi kwa gatanu muri 2015 twari dusaba abantu banganiki bari bahunze bari moins de 30 cyekunengo cyaje moins de 30 iki uno munsi turabye abahunze nyene bangana nakamaramaza nakamaramaza kandi bagihunga urumva umuhari icyo ndabivuga iki kubera umuhari w'abakenyezi wahuye uvuga uti oya iryo hunyanga ry'amakoro n'ibikihagarika turabe ingene tuda uno munsi namwaciye abari muri twe bavuga ati reka twiyumvire ingene abapfasoni bogira amaproje yo gushobora kwifasha reka n'abantu baburi burundi ibiro tuva ahantu mu bihugu batazi benshi bagaruka mbere bagiye bari mu matanti umuntu wese ari burundi uno munsi iyo mubajije garukana kuri iyo mbega mushaka iki mukora iki dushaka twifuza gufasha bene wacu kandi uno munsi biranatugora kuko babaye benshi n'ubakiri benshi uwitwa Margarita baranyitse no yasigurira neza we abikora mu cyane
reka tubandanye dufise kandi ku murongo wa telefone niyo ngabo uratwumva
narumva neza
watubwira irindi zina ukatubwira naho uhamagaye uri
Janet Kanyanga bya Demba iburaza muri Gitega
mu ofisi kibazo mubaza cyangwa intererano
yego ni kibazo nagamandaze uwo mukenyezi kibazo ni ibibazo bibiri namubaza ati ko abantu avuze ko bwa mbere ho baba baravuye mu barabara bakeneye gukorera ku mindi strategy baba babona ko kuca mu barabara batsinze cyangwa barabaheshe icyo cya mbere icya kabiri mbe mu bagenwe barabara bo baragize ingorane bo baratekanije ukuntu bazobaha nk'indi fi y'akababaro kuko ariko ariko agisha nk'abana benshi bapfiriyeyo ababyeyi babo bazobaza gutegereje bajye ibintu baza murakoze
reka bishure madame Karil
bon ikintu cya mbere ati mbega bagiye mu ibarabara mubona mwaratsinze mbega twagenda mu ibarabara cyambere no kumenya yuko ikrize yacu ama uti cyo twita ibikoresho byo kwiyamiriza akabi niho nyanga y'amategeko biri kwinshi kuja mu ibarabara ni uti imwe sikase yo gutsinda cyangwa gutsindwa imura gikoresha ugasaga ati ibiri efikase gram ikatwiha amabarabara yo muri Union Africaine ikatwiha amabarabara yo muri Nations Unies kandi n'ubu twashaka ko tuyatambo ibarabara ntijyaheze ahubwo amabarabara y'ubujumbura twatwuguruye ayandi cyo nisho no kwishyura cyambere barabara si kijya kintu geografiki ubona uti ni hajya ndi kuri independence ibarabara ni ahantu hose ushobora kwibwira imyerekano frontiere z'i Burundi zaruga twarinze kugurura izindi n'ubu tukiriho cyo ni cyambere cya kabiri ngo ababuze abiwabo babuze abiwabo mbega tuzogenda gute tubahoza gute cya mbere gikuru ni uko ujya umubyeyi kandi azi nk'umubyeyi kandi avuze nk'uwavuganye n'ababyeyi babuze kandi batabye Burundi gusa abana bishwe na apartheid muri Afrique du Sud ababyeyi babuze abana babo aba LRA muri Uganda du Nord babica ariho benshi tumaze kuvugana umubyeyi burya asaba ibintu bibiri cya mbere kumenya uwishe umwana wiwe kandi icyo tuko turagikorera mbega ninde yampekuye kandi icyo rero ntagaruka kuri bya bintu cyo kubakira ku kinyoma murati Burundi tutabifite agasaba no guhamba rero muri dignité ibyo bibiri ibyo ubimuhaye umubwire uti jewe na uyu u hama ashobore guhamba
tubandanye
guhamba biwacu
tubandanye
burya gikuru kizaba kikoze
tubandanye duvise kandi ku telefone wa mahoro uratwumva
yego ndabumva Frederic
ni Fidel
ndabumva ndabumva mutumire
arabumva bufise irindi zina mwotubwira mukatubwira naho muhamagaye muri
andi demokrate wa mahoro abandi mu gihugu cy'u Burundi
mufise ikibazo cyangwa intererano
ise ikibazo ni intererano n'ubutumwa aragomba kumuha azonjanira kwa mukapa igihe bazabasubiye gusubura gutumira ibiganiro muri uko umunani urabona azogende avugire ugwaruka kuko urabona nk'ubu mu biganiro ntibasekiwe kandi ugwaruka ariko rukunda gukoreshwa haba mu bikorwa bya politiki bakoreshwa n'abanyepolitiki rero niyo yashika kwa mukapa aze avugire ugwaruka nagarutse rukigwe rugira indongozi intererano nanuwo mutera intege ku bikorwa byiza basanzwe bakora mbona yuko mu Burundi gikwiye ni uko impande zose zo kwitaba ibiganiro kugira barabe yuko umunyagihugu ava mu bukene arimo yishe maji iri mu gihugu cy'u Burundi irateye ubwoba kuko hakiguhera muri 2009
reka bishure
oya Frederic inge manze mbandanye intererano yanjye
ubivuge mu majambo make tubise abandi benshi barindiye
muri kino gihugu cy'u Burundi nko guhera muri 2015 igihugu cy'u Burundi kidestabilize ubu nk'abajene basohoka ku mashuri haba fondamentale cyangwa imanite bose basohokera mu ibarabara nta buzi barongo none esike muri 2015 n'ibizokoro aho yuko bategura amatora abajene bari mu ibarabara
reka bishure
yego Fidele mwagize neza kumpamagara
reka abishure madame Karim
yego
reka icambere nibaza ko cari cyo kudutera kudufata mu mugongo kandi urakoze n'ukuri ivyamkapa simbeshe senze ko nzomubona mugabo uzogenda wese nzobimutuma n'umunsi rero twohuye ntavyo nzokwibagira gushikiriza cyo ndakikwemereye cakabiri sinumbise neza ko cari kibazo canke yari karavuga ati mbega ama election azoba hari ubukene butagira uko bungana aho nyene niho ronkirici inyishu y'ibibazo bya mbega ama election avugwa hariyo pauvreté ni nyabaki mbega ama election avugwa ufise iki n5e près d'un 5e hari abari hanze hariho n'abari déplace ni nyabaki hazotorwa nde hazokwiyamamaza nde nibazotorwa gute bazotorwa nande mbega amatora atama radio dufise ni nyabaki mbega ama election ya 2020 ata radio pardon hariho zibiri ni nyabaki wewe mbwiye uti reka ndabashikirize ico ugwaruka kwa mkapa reka nanje ndagutuma ubwira ugwaruka iriga murabivuga kwa telefone uri Bujumbura iriga murababwira twebwe twababwiye kandi tukivuga reka dukorere ahabona dukorere na hamwe iriga murabibabwira ati none 2020 bibe dufise bene wacu batari ngaha dufise bene wacu ariko bazimanganishwa ta radio dufise mbega ryajwi ngo yerekanwe ijwi ry'abanyagihugu cyashika hose twamenye inkuru nyayo mwayugari none ko iri hanze bizogenda gute ayo matora ni nyabaki akazoba ibintu bikimeze gutya inyishu ya nyuma ntazoba ari ama election
reka dufise kandi ku telefone nsengiyumva uratwumva
neza
mutubwire irindi zina mutubwire naho muhamagaye muri
ndi Bujumbura mu Burundi ndi muri komine muha nitwa Nsengiyumva Elia
mufise akabazo canke intererano
mwiriwe nuwo muvyeyi mwatumiye
arabumva mubaze akabazo cyangwa intererano munyarutse
haraheze iminsi nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyo Burundi avuze yuko bakugurura ikone bagaterera kugira ngo hadobe amatora yo mu 2020 ama uwo muvyeyi akaba ari kavuga yuko ayo matora azoshoboka nimubona yuko inkuru izohava iba ukuri kuko ubwa mbere bahora bavuga ngo bagaruke muga mwarabyiboneye yuko aheruka kugira urugendo mu gihugu kibanyi cya Tanzania none kubera iki hari abantu baguma bibaza yuko ata matora yoshoboka kandi ashobora kuba kandi bagakoresha amaradiyo nyene adoba hari gukubera bahora bavuga yuko
reka bishure
hatari amaradiyo amwamwe amatora tokunda
reka bishure madame kari
nimubona reka mbanze mperaheze akaba
munyarutse dusigaje umwanya muto dufise abandi barindiye unyarutse cyane alo mumwishure Karin
ego ati amatora ya 2020 ngo ariho kont ati nimubona yuko hariho sinumvise neza ko linya rimeze nabi yashatse kuvuga ati hariho ukorosha kwa guverinema y'u Burundi ko bariko baragenda kubonana n'abantu bo ku abantu abaprezida duhanye imibe ico nibaza ibintu bibiri cyambere iyo mvuze nti nta maelection azoba ari karaba reka twibukanye mbega hajya maelection iki umuntu agenda kiyamamaza parti kiyamamaza iri kumwe n'ayandi maparti bwiti voila turi kumwe aba naba hama umuntu akogwe biri transparent biri libre ata violation iriho uno munsi gamushinga nta uko kwitoza novuga nti no kuba hariho kese ngo barundi ngo baterere n'ubukene dufise burya bikwereka icyo umuntu arajwe ishingwa ikimuraje ishinga feza icyo nashatse kuvuga ati none kubera ko ingwa amaradiyo ngo atoge burya ntutogwa na mugenzi wawe gusa kandi ntubugwa na mugenzi wawe kukumva aho ntabara amatora uyu togwa n'uwo wabwiye uti jewe naho ntinya nshanka utanzi nzokugirira ibi n'ibi amukemera kwamukonvenka uno munsi none jewe novuga nohamagara abana banje n'umushinga ntahe na mama nabo tuvukana ngo jewe nimuze mu ntore hama nkaca ndababwira ngo jewe nagize election niko karorero noguha mushinga wewe wa telefoni
mukurangiza hasigaye mwanya mutoyi mukurangiza bamufise ikindi mushobora gushikiriza ku byerekeye uwo muhari wanyu
nibaza yuko icyo noshikiriza nuko umuhari wacu ikintu gikuru tukora kuva muri 2015 n'icyo gutera kamu none munsi n'ibyo ngiye reka ndabateye kamu umurundi wese cyane cyane ari Burundi kuwo hanze burya iyo umaze kubona ibintu bitari bike ujye uramenya uraba uragira intege usumba ujya ari muri ubwo bukene ujya ari mu tsongora nari amafisi ubwoba kandi umenye ategezwa kwemera ibyo bamubwira ntibije kuyumvira ukundi kuntu byarabisha nuko biriko biranyika nimwiyumvirize imitima yanyu nimwiyumvirize bijya nabwiye cyane cyane ugwaruka murazi ikibi n'iciza murazi byumvikishijwe byiza n'ibyo mwigishijwe bibi cyo ni cyambere cya kabiri korera kuri ibyo muzi ko ari byiza korera kuri kazoza gashasha kubakiye kuri verite kukuri apana ukuri guproteja ukuri kuri beha nicyo gikuru nibaza no babwira
murakoze
hama nkongera
nkongera
nkashimira kubona mwantumiye
nkongera nkabashimira cyane nkongera nkababwira yuko byashimishije nuko
murakoze umwanya uraduheranye madame
byahora biri kuri muri Sanze hari gihe tubishima natwe
twese muri murakoze murakoze umwanya urarangiye yari Karine Kaneza avugira umuhari w'abakenyezi nabigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turabashimiye mwese mwakurikira iki kiganiro.